sola nota mia.
Ndabaramukije bakunzi mwese bibiganiro vya radio Isanganiro kaze mu gice ca kabiri cy'ikiganiro kansonga no kamenya cyuno munsi aho twari ko turabira hamwe indwara za tetanuse ariyo rudadaza muri mwe kirundi n'icyancyo zayo. Mu gice ca mbere muganga Iriwacu Berge Baruwize akora mu mugambi w'igihugu ujeje gucandaga yaratubwiye indwara ya tetanuse yariyo ingene ifata n'ibimenyetso byayo. Muri kino gice cya kabiri turaza kurabira hamwe urutonde rw'icyancyo kubana no kubakuze n'ingene abantu bakwiye kwikingira iyo ndwara ya tetanuse ariyo rudadaza mu rurimi rw'ikirundi. Irambona Brenda Kelly Deborah nabateguriye kino kiganiro nongeye kubaha ikaze. Tuje mwidonido ya kino kiganiro muganga Iriwacu Berge Baruwize aratubwira urutonde rwo gucandaga abana kugira ngo babakingire iyo ndwara ya rudadaza.
Cyancu umwana asanzwe aronka hariho urucancu rurimo rukinga indwara zitanu bita pantavara panta no kuvuga katanu. Ubwo rucancu rero nibwo rurimo agace gakinga iyo ndwara ya rudadaza. Harimo agace gakinga iyo ndwara aronka ubwo rucancu mugaba kinguwe iyo ngwara n'izindi ngwara zine. Umwana rera kwije ukwezi n'inusu muraze ku mwana batangura kumukingira akivuka akashagaruka ukwezi n'inusu ajere ukwezi n'inusu hajya harimo urusha mu ncancaronka aronka izitari zike harimo urukinga iyo ngwara ya rutadaza hama akashagaruka ku meza abiri n'inusu basura bakamuha nyene mu ncancho bamuha barasura bakamuha gwara undi nyene kugira umubiri wa wamaze kuba bakabura umubiri kandi ubugira kabiri uzana basoda bakwiye hanyuma agacagaruka ku meza 3 n'inusu bakasira bakamuncanje bamuha barasira bakamuha gwarundi kuba ubugira bakamure kandi abasoda bakwire bagire ku rugero ivyigwa biba byarakozwe muri kahise bakavuda yuko kugira umuntu ashobore kuhangana niyo ngwara yoronka incanjo inshuro izi nizi. Hanyuma umwana rero acagaruka ku mezi 9 ayo nkurundi rucancu rukinga indwara zitatu ziri muri zimwe yagira yakingirwa ku kwezi n'inusu ameza abiri n'inusu ameza atatu n'inusu uca basira bakamuhugwa rucancu rurimo kandi agace gakinga iyo rudadaza akakukiranga misi cy'icancu cyo mu gihugu cyacu abahejeje.
Uwo muganga bandanya avuga ko icancu baziha abantu bakuze mu gihe bibungenze cyangwa iyo yakomeretse.
Ukuze ni bibiri yibungenze hajeje gupimisha ingwara umbanyu bacha bamutanguza kare kuvera kiranga misi cy'ubwo rushancho kuva kuze sinayi nakivuze navuze cy'umwana gusa ukuze ndakinyarukije ukuze ukimubona umuhuru cancho wa mbere agacagaruka kwezi guheze nkubu aje gupimisha imbanyo cy'umuhu wa mbere cyangwa uwo muntu yagize asida bakamutanguza uru no kuvuga bavuga premier contact ukimbu akibonana na muganga cy'umuhuru cancho wa mbere ugashumubwira ko azogaruka kwezi guheze ugashumuhu wa kabiri ugashumubwira ko azogaruka amezi 6 aheze hagati yo kwa kabiri no kwa gatatu ugacumuhu kwa gatatu hamugacumubwira ko azogaruka umwaka uhetse ndwa kane hagati y'ugwa gatatu n'ugwa kane umwaka hanyuma ugwa nyuma gwa gatanu ni kuva ku mwaka ushika kuri 5 mugabo vyiza urumva izo zibiri za nyuma mu mwaka yo wanyaru wahirije neza n'umwaka umwaka
n'abanyimugihe afisi imbanje cyangwa mugihe yababaye
bijanye n'indinganizo yacu ibijanye no gucandaga mugihe ya afisi mbanye no kuvuga uca wumva yuko umuvyeyi yatwara inda ntaze kwipimisha kare zimwe rumwe nababwiye ko rudakinga ateza kuronka n'imiburiburi zibiri kugira uvuge yuko n'imiburiburi mu kwibaruka umwana we bazobakingiwe mugabo umuvyeyi apimisha imbanye kare n'imiburiburi zitatara zironka mu akivungenze.
Muganga muje kutubwira ko icancu baziha umuntu afisi imbanye cyangwa iyo yagize isanganya ushaka kwikingira gusiye indwara ya rudadaza murashobora kumuha icancu.
Hariho umuntu adafise ikintu na kimwe mugabe bivanye n'akazi akora ndaguhe nk'akarorero nk'abantu bakunda kuvuza gukura umwanda mungo zaacu umva arashobora gukomereka ariko arayora bijya bintu kandi ayora biri mwivu no kuvuga arashobora kugwa rero umuntu bivanye nakaza sanswa akora chanke ninge nabaye barashobora kuvugana na muganga bakabona yuko uwo muntu yokingirwa hakirikare nta sida yagize hakirikare bakamuhugwa rucanze kugira rumukingire kubera rero twari muri bya bihe by'uko ingwara twayigwanije bimwe bikwiye ayo yandi namakari particuli ahandi dukorera kubana nabo bavyayi bibungenze kuko n'incancho turondera tugura ku mwaka turaba abana donc ico bita quantification des besoins kuri ayo mavase turaba abo bana nabo bavyayi bibungenze abandi bake bakayo makari particuli baje ntibabura kuko mugukira ibikenewe mu ncancho urarenzako
Muganga Berger Louise akavuga ko ibiharuro by'abagwayo ndwara rudadaza mu gihugu cy'u Burundi byagabanutse cyane
mu gihugu cyacu bijanye naho tugeze mu gukinga iyo ngwara ico bita statut de l'immunisation statut de l'immunisation tetanos urumva igihugu cyacu byari byerekanye yuko twaro tugeze muri periode du temps d'avers l'immunisation n'ukuvuga iyo ngwara ntiba yahavuye haba hakirama kamakema rero igihugu cyacu bivanye ninge nibiharuro byari bimeze neza byarabonetse ko iyo ngwara twayigwanije bimwe bikomeye ko tugeze mu cyo bita eliminasyo sukuvuga ko ataka izoboneka ya kukiyongwarira nagoye kwirukana burundu ari ingwara twumvise muri kahise birukanye burundu ariko iragoye kubera yibera mwivu ikibera mu mukungu gukibera mu masa y'ibitungwa biragoye ko tuyirukana ikintu kiri mwivu no kuvuga aho yibera ico bita reservoir mu gifaransa
Kwa dufatiye hagati turi mu gice cya kabiri cy'ikiganiro kansunga no kamenya kuri radio isanganiro aho turiko turabira hamwe indwara ya tetanuse ariyo rudadaza muri rwigi kirundi n'icyancho zayo muganga Bechwa Louise akaba ariko aratubwira urutonde rw'icyancho rukingira iyo ndwara ya rudadaza kubana no kubakuze n'ingene abantu boyikingira
kuyikingira muri rusange ni icyambere n'urushanje ama icyakabiri nuko abavyeyi bovyarira mu mwanya mwiza w'isuku agakoreshwa ibikoresho bifise isuku mu kugabira uruzogi hanyuma bakigishwa ingene babandanya bakurikirana bakurikirana uruzogi rw'umwana iyo bavuye kwa muganga kwicandagisha kubana no kuba byeyi bibungenze cyangwa abo bandi bantu tubona bari muri mubihe cyotuma bashobora guhura niyo ngwa n'urucanjo muri make kugabira uruzogi bakiyubara bakoresha ibikoresho biri sterilize mu kinyamazuru ni sterilize mu kirundi nkuko mubivuze bisikuye uruzogi rw'umwana batashe bakoreshe udutambara dufise isuku twabitswe neza chanke mu bisagara aho bifise batahana ibikoresho bikwiye umuti wo kuhahanagura n'amakompresi tujya tutambara dusanzwe bagura muri farmasi two kuhafata neza
muganga Iriwacu Bejwa Louise agatera kamo bavuzi gukomeza kuza baratera kamo ababyeyi bibungenze kuko ngo nibo bataza kwiteza incancho zibakingira iyo ndwara ya tetanuse ariyo rudadaza muri migwi kirundi
abavuzi nuko incancho zihari zikinga iyo ngwara dukore kuburyo ata muntu yo kwandura iyo ngwara kandi atari kuyandura mwumvise ko iyo yanduye agwarira ahantu hazimbye cyane uhuvuga uburyo bw'umuryango burahahe honera abategeza kuja gukora ibikorwa by'iterambere mu muryango baguma bari impande y'uwo muntu bamugwatsa igihugu gikoresha uburyo bwinshi kuri iyo miti rero nta muntu yarakwiye kugwara iyo ngwara kandi incancho zihari noneho dufise n'incancho nyinshi cyane zikwiye abavuzi biharuro ntibimeze neza byo gucandaga ababyeyi bibungenze no kuvuga ko umwanya n'umwanya iyo ngwara irashobora kwivyukiranya kandi kadukorera na abavuzi nabo bibuke yuko kubana nta ngorane dufise ibiharuro bimeze neza bisa n'ibimeze neza nka kumwe basanzwe bitabira izindi ncanjo barita aho dufise ingorane kuva byeyi bibungenze abavuzi bibuke ko babonye umwe umubyeyi bibungenze aje gupimisha imbanyi ko bibuka kuvugana nawe ko yarose izo canje canke bakaraba agataba bafise aho yobageze mu kuronka urwo rucanje hama bakari bakarumuha ntihagira umwana gwa mumporera
muganga Belge Louise agatera kamo abene gihugu kwitabira cyancu zibakingira iyo ndwara ya rudadaza ariyo tetanus muri imwe igifaransa
akamo nte yabene gihugu bose nuko incancu zihari twozitabira tukikingira iyo ndwara ntihagira umuntu agwa mu mperero ngo agware kandi incancu zari zihari leta yarazirisha rero ubwa mbere ni mu gukurikiza incancu zisanzwe zihari kubana no kubakuze ikindi nacho ni kwitabira ibikogwa byo gupimisha imbanyi kuko mu gupimisha imbanyi niho bakubwiye baguma bakwivutse bizakurikira warucanje kwa mbere bararuguha kugira bagukingira iyo ngwara ya rudadaza twabonye ko bandura mu kuvuka bakagusigurira yuko ari byiza kuvyarira kwa muganga katawoza ngo akubeje ngo uvyarire muhira ngo azogufasha kuko muhira ashara gukoresha ibikoresho bidafise isuku kuko wo vyarira kwa muganga ho tuba twizeye ko ibikoresho bakoresha biba bifise isuku mwumvise ko abana batoyi bakivuka hari ho bandurira cyane hanyuma muri bimwe byo gupimisha imbanyi baragutegura bakakubwira inge nuzifata umwana yavutse nibyo byukufata neza uruzogi iyo wabyariye kwa muganga iyo upimisha imbanyi byose barabikwibutsa ukabimenya rero kupimisha imbanyi ni ikintu gikomeye cyane bacha batwibutsa ibyo bintu yingene twovyarira kwa muganga kamaro kavyo ningene tuvuye kwa muganga dutahanye umwana twabandanya dufata neza uruzogi ku mwana hanyuma ningene dubishitse kwa muganga bahimirije abantu bamwe baba ariko barahimiriza nabandi gukura ashobora no gutahuka tanga ukabwira abandi byo wumvise niyo umuntu abona ko yagize asida ntibibagire kumuha hampande yo kumuha wa muti uhangana n'ubumara uwo mugera uba warungize mu mubiri bibuke ko akize baca bamuha n'urucanje hari abandi bantu basanzwe bakora ibikorwa bigoye tuma bashara guhura n'uwo mugera byoroshe nabone bakivuka yuko yari ubushitse kwa muganga cyangwa bamwumvise wo kwibuka kumubwira kuko ari nibake yabo boronga
ni na hano igice cya kabiri cy'ikiganiro kansonga no kamenya kirangiriye aho twari ko turabira hamwe indwara ya rudadaza ariyo tetanus muri imwe igifaransa n'icyancu zayo mu gice cya mbere twabonye indwara yariyo ninge nifata mu gice cya kabiri nacyo twumvise urutonde rw'icancu kubana no kubakuze n'abantu ukungene bo kwikingira iyo ndwara ya rudadaza shimire muganga Iriwacu Belge Louise twayaze ndabashimire namwebwe mwese mwaduteza abiri irambona Brenda Kelly Deborah nabateguriye kino kiganiro ni musigara mahoro.
Ariyo musango uri muri nyumbanya uraturitsa mu guturikirije mu bumwe mesaya isindaba mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga
ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.